Idosi y'urubanza bwa Dr. Sahabo Christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye vyigenga I Bujumbura Kira Hospital iguma ihindura isura uko bukeye uko bwije uyo ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu kwezi kwa gatanu y'umwaka nyuma y'ukwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza abagerageza kumuvugira bose barategwa ubwoba ndetse harimwo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira umwe muri bo Maître Sandra Ndagizeye yarafashwe arafungwa kuva kwa kabiri cyo kimwe n'umwe mu bavukana na Dr. Christophe Sahabo wavukana na Sahabo yagirizwa ko yamuserukije mu nama y'ugwego nshingwa ntwaro rw'ibitaro Kira nico kimwe na babiri mu banyamitaye b'ibitaro Kira Hospital Esperance baranyizigije na Claver Manonko kuri uyu wa kabiri biriwe muri parke ya Muha hagati mu gisagara ca Bujumbura umunsi wose babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri iyo dosiye abo bavuga ko bafise ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa abo co kimwe n'ikigo c'abaswisse citwa Swiss Med International nibo bafise igice kinini c'imitahe muri ivyo bitaro ibice 68% nk'uko biri mu rwandiko rw'ico kigo abashinwa manza baburanira Dr. Sahabo mu masentare mpuzamakungu bariyamirize fungwa ryabo bantu babiri harimwo na mugenzi wabo Maître Gustave Niyonzima numwe muri bo kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze kandi dusanzwe tuzi ko responsibility y'individuel ukabona umushingwa manza yahora aburanira muganga Christophe Sahabo nawe baramufashe baramupfunze kandi amategeko amukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe iri ni ibintu bitwereka ko atamategeko ariko arakurikizwa
amakuru y'ijwi ry'Amerika rifise nuko umuryango wa Domiciano Ndagizeye yahoze atwara Burundi wasavye ko umukobwa wiwe Maître Sandra Ndagizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira kazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko mu vyaha Dr. Sahabo yagirizwa harimwo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro yamara ikigo c'abaswisse gifisemwo imitahe myinshi kiravyamiriza iryo shirame Swiss Med International yerekana ko leta y'u Burundi ifisemwo imitahe mike yobishaka kwigarurira iyindi mitahe n'amatungo y'ibitaro Kira ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure Prezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru n'abanyagi
nigituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe yano kubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose nama mbaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze ni iyihe mugabo bayambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba procureure je n'avyari kugenda uko nyene nkumva singo tabara nta kundi se cyamba nabigize navuze nti ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je ndiko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara cy'urubanza abacyaje mu by'imanza ibyo rero sasubira kuvyinjiramo cha
aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dosiye y'ibitaro Kira Hospital bemeza ko iyo dosiye icafuza ishusho y'igihugu
mu ntumbero yuko abaca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bapfunga ingubusa kugira baba nyage urukomba amazi ibintu byabo baba bafise kuko urabona yuko nico twita mu gifaransa la spoliation yo gutwara imitahe y'abazungu iri muri Kira bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseurs étrangers batazoga ruka mu gihugu babona ati ntituza ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwacu
kuva Dr. Sahabo apfunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aserukira inyungu za leta muri ivyo bitaro icirame Swiss Med International rifise imitaye myinshi mu rwandiko rwayo ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka byatangaje ko inama y'ugwego nshingwa ntwaro yabanyene imitaye muri ivyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ivyo bitaro budasubira kuva mu mabanki kandi ko ubutwara ivyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr. Sahabo iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ivyo bitaro bifise ubutunzi umukozi w'ibanki BCB yabwigiye ijwi rya Amerika ko bahawe amategeko ko atawuzosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital umunyamategeko yigenga Notaire Didas Rudaragi yemeje ivyavuye muri iyo nama y'ugwego nshingwa ntwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri abazwa avuga ko yoba yateye umukono ku wandiko rutarigo ivyo Maitre Rudaragi atemera. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico umuvugizi w'amaparike mu Burundi abivuga ko Agnes Bangiricenge yabwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane atawurekuriwe kugira ico ayivuga ko itarahera. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.